Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia siku njema popote pale unapotusikiliza.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu, aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Muri Tanzania, igabanywa ry'ibiribwa bihabwa impunzi z'Abarundi byatangiye gutera icyoba mu bahahungiye.
Byaje nk'inkuru y'incamugongo, kuko nta bundi buzima n'ubundi dusanzwe tumerewe nabi. Abana bazodupfira mu ntoki tubabona, natwe ubwacu tumeregwe nabi, ni nk'uko bazaba badutaye mu ishamba.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi uri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Mu Burundi ho, Perezida Evariste Ndayishimiye yashyizeho inama ngarukagihembwe n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ishyaka rye, naho mu Rwanda hakomeje ivugururwa ry'ingamba zo kurwanya virusi ya corona. Amakuru arambuye ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Aloyce Bigirimana, ni wowe waduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi, umwanya ni wawe.
Urakoze Geoffrey, nabaduteza amatwi muri aka kanya. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita yarakuyeho abagize sentare yubahiriza ibyizwa shingiro, inyuma yaho abanyagihugu bane biciwe mu myiyerekano yabaye mu mpera z'iyindwi. Abakuru b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali bavuze ko gukuraho abagize sentare yubahiriza ibyizwa shingiro bidahagije kugira igihugu kigarukane ituze. Bemeza ko batazohagarika imyiyerekano gushika perezida avuye ku butegetsi. Abakora imyiyerekano bamye basaba Keita ariko ubutegetsi kuva mu mwaka w'2013 ku bubako bamwagiriza kunanirwa guhagarika ubwicanyi bukorwa n'imirwi y'intagondwa no kunanirwa kunagura ubutunzi bw'igihugu. Igihugu cya Sudani cyaremeje amategeko abuza umugirwa wo guca ibice by'ibihimba byirondoka ku bafasoni. Cyongera cyemerera abatari abayisilamu gusubira kunywa inzoga zirimwo umwambiro. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji w'ubutungane ku munsi wa gatandatu. Ingingo ije guhindura amategeko ashimikiye ku idini rya Kiisilamu yari amaze hafi imyaka 40 agabanya ubwigenge bw'abakenyezi. Hambavu y'ivyo, akanama k'igihugu karongoye igihugu mu ndwi zibiri ziheze karakuyeho itegeko ryahora ribuza abakenyezi gufata ingendo n'abana babo batabiherewe uburenganzira n'umugabo wo mu muryango. Umushikiranganji wa mbere Abdullah Hamdoke yavuze ko izo mpinduka ari intambwe zihambaye mu gutunganya ukundi gusha igisata cy'ubutungane. Abatari abayisilamu muri Sudani bangana ibice 3%. Perezida wa Madagascar Andry Rajoelina kuri Uwimana yavuze ko umusenateri umwe hamwe n'umushingamateka bafuye inyuma yo kwandura umugera wa corona. Yavuze kandi ko abandi badepite hamwe n'abasenateri 14 banduye uwo mugera. Madagascar imaze gutangaza barenga 2,500 bamaze kuwandura, barimwo 35 umaze guhitana. Leta yemeza ko abandura uwo mugera bazoba benshi mu mpera z'ukwezi k'8. Tukivuga kuri uyo mugera ku mugabane wa Afrika, perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa musi w'Imana yarasubijeho amategeko abuza abanyagihugu gutembera mu ijoro, yongera abuza urudandazwa rw'inzoga. Ni mu gihe abandura umugera wa corona muri icyo gihugu biyongereye kandi igisata cy'ubuvuzi gishobora kurengerwa. Afrika y'Epfo n'icyo gihugu kibangamiwe kuruta ibindi bihugu ku mugabane wa Afrika, gifise abantu bamaze kwandura barenga 276,000 hamwe n'abarenga 4,000 umaze guhitana. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'Uburengero CEDEAO naryo ryaratangaje ku munsi wa gatandatu ko ryahaye Nigeria ibikoresho by'ubuvuzi byo kuyifasha guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera. umugero umaze kwandukira abanyanigeria bashika ibihumbi 32 n'amajana 7 umaze guhitana umushikiranganji w'indero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Betsy DeVos yashikirije ku munsi w'Imana ejo ko amashuri abwirizwa kugurugwa igihe abanyeshuri bazoba bahejeje ikiruhuko cyo mu gihe cy'iki ni mu gihe abandura kumugira wa COVID-19 muri Amerika barushiriza kwiyongera na cyane cyane mu bice by'ubumanuko bw'igihugu
urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyo here mu Burundi aho president Evariste Ndayishimiye avuga ko agiye kuzajya ahura n'abakuru b'amashyaka akorera muri icyo gihugu buri mezi atatu mu rwego rwo kumva ibitekerezo byabo no kwirinda ko hari abaniganwe ijambo inama ya mbere nk'iyo yabaye mu mpera z'icyumweru gishize ingozi mu majyaruguru y'igihugu Eloge Willikaneza
Yuguru yo nama ya mbere president Evariste Ndayishimiye yemeje ko we n'abanyepolitike bazi neza ko abanyagihugu bataragera ku rugero rwo kubaho neza aho batunga bagatunganirwa mu vyabo yaravuze ko igihugu cazingamitswe n'ingendo yo kutizerana yatumye haba barundi batacizera indongozi zabo asigura kwibi byavyaye akaga amahoro atosekara hakama hayo impunzi zije hanze y'igihugu maze abagizi ba nabi bakazenyegezamwo mu guhungabanya umutekano umukuru w'igihugu ahamagariye imigambwe guterera mu bikorwa by'iterambere mu mvugo no mu ngiro ayisezeranira ko atamuntu agisubira kunigirwa mu menshi naho yo bafite icyumviro kidasa n'icyo umugambwe uri ku butegetsi president Evariste Ndayishimiye
ibiganiro mu bisimu wasangiye igihugu ni nkenerwa kugira ngo dutsimbataze demokarasi kandi ibiganiro nico kimenyetso nigo rupimo rutuma hasuzumwa ingero igihugu kigeze ko mu guhijamba bene igihugu no mwidegembyo bafise mu gushikiriza ivyumviro vyabo mu kubaka igihugu ibiganiro dushaka si bimwe byo kwihereranya abo dusangiye akaranga mutima mu vya politike ngo twigire inama yacu nico ituma ari vyiza ko bitunganywa mu nzira irimo kwishyira no kwizana atawunegurwa ngo nuko avuze iki cyanye kiriya kitanezereza uyu cyanye uriya kandi nawe akavuga afise ku mutima ko abandi bashobora kumugorora aho kaba kamusoze turemeza ko ibiganiro hagati y'abanyapolitiki atanumwe akumiriwe bituma umuntu wese atekana ku mutima igihugu kigatekana ndetse bituma abantu bose barengera injyane mu kwiyubara ikibi gishobora gushika kuko hari abantu amurunturuntu kandi ko atazibana zidakubitana amahembe
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanibukije ko demokarasi itababarira kandi itihanganira ikumirwa ry'umuntu n'umwe cyangwa umugwi w'abantu wari wose no mu gihugu cibamenyesha kwitorenza k'umuntu canke umugwi uhonyanga amategeko y'igihugu yemanga ko atanu umwe yazosubira gukumirwa uhereye ku banyepolitike
uburongozi bushasha bukomoka mu matora duherukamwo muri rusama 2020 buje bufise ishaka ryo kugira Burundi igihugu gitekanye igihugu bose bafise impore mu mutima igihugu bose bafise ishaka ryo kugikorera kugira ivyo bishoboke twiyemeje ko inzego z'igihugu zibwirizwa kwita ku rutare kugira ngo zikore ibitunganye byerekeza kuri kazoza keza k'umuntu wese ari mu Burundi kumwe n'abazoza kuhaba baturuka hirya no hino ku isi ni nkenerwa ko abanyepolitike ubwa mbere bahabwa ijambo bumva ko badakumiriwe kandi bagire icyo bavuze ku kugene inzego zije kwitaho gukorera bene igihugu cyangwa ingene babona zari zikwiye kubatunganiriza
uko gutunganiriza abanyagihugu asigura ko kugiye kwitabwaho kurusha kugira ngo kuburabuzwa kuvyara intureka guhagarare
kugira kandi tugire igihugu gitekanye nuko uburenganzira bwa bene igihugu bongana kuri bose mbere bagahagararirwa n'amategeko hamwe n'inzego z'igihugu icatumye tudatekana mu gihugu ngo twiyumvire kandi dukore imitima iri mu nda muri iyo myaka iheze nuko hari ivyifuzo twavuga mu ntamatama kombure kuko twabona ko biteye isoni imbere y'abantu ariko tuhagenda turahiga kandi vyatunaniye kubivugira habona nka karorero kwica umwene gihugu ataco mupfa kugira ngo ushikire ivyicaro mu nzego tujya twiza uburondeza igikenye n'ubundi nawe aradukeneye kandi adufitiye uburenganzira
umuntu wese ategerezwa kugira uburenganzira kwa kugira icyo avuze mu itunganywa ry'ubuzima bw'igihugu bwo kubungwabungwa gusabikanirizwa itunga rusange no kwiteza imbere akongera akabaho mu mwidegembyo ibyo nibyo leta ndongoye yiyemeje guharanira kuko ubwo burenganzira habuzemo na bumwe abenegihugu baca batuntura bigatuma haduka imidugararo n'intureka mu gihugu kuko atabo bafise umwizero w'akazoza kiwe.
Inama ya mbere Perezida Mushasha yagiranye n'abaserukira imigambwe mu Burundi ntiyitabwe n'umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi. Umukuru wawo agatongwa wasa yahora icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka yitwaye muri sentare yubahize bwizwa nshingiro avuga ko umugambwe wiwe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu naye abashinga mateka yo kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ariko aribwa. Ikirego ciwe nta kuri cyahawe. Eroje urika neza ijuru rya Amerika.
Urakoze Loje Wilika neza tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Aho Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu mpera z'icyumweru gishize yashyizeho amabwiriza mashya ku batuye bimwe mu bice by'umujyi wa Kigali, amabwiriza akura bimwe mu bice by'uwo mujyi mu kato akagumishamo ibindi muri gahunda yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Eric Bagirubusa arakomeza.
Iki cyemezo cya Ministeri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professeur Shyaka Anastase cyo gukura mu kato bimwe mu bice by'umujyi wa Kigali kikagumishamo ibindi yagifasha ashingiye ku isesengura ry'abakora mu nzego z'ubuzima nk'uko biboneka mu itangazo yari yashyize ahabona kuri uyu wa gatanu. Ni midugudu n'ubusanzwe yari imaze igihe mu kato mu gihe ibindi bice byinshi by'igihugu byakomorewe. Inzego z'ubuzima zigaragaza ko hamwe muri ho nta bwandu bw'icyorezo COVID-19 bukihagaragara ari nayo mpamvu yo kurekura utwo duce. Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yategetse ko kuva kuri uyu wa gatandatu tariki ya 11 z'uku kwezi kwa 7/2020 hari bimwe mu bice bigomba kuvanirwaho gahunda ya guma mu rugo ibindi bigakomeza kuyubahiriza. Mu midugudu yakuwe mu kato ku isonga hari umudugudu wa Gisenga ho mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali aho ni mu karere ka Nyarugenge. Hari kandi umudugudu wa Ruganwa ya mbere wo mu kagari ka Kinunga mu murenge wa Gikondo aho ni mu karere ka Kicukiro. Mu karere ka Kicukiro kandi akandi gace Ministeri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yategetse ko kava mu kato na gace ka Nyenyeri. Kugira ngo hatabaho kwitiranya Ministeri yamenyesheje ko ari igice kiri haruguru y'umuhanda kigizwe n'amasibo 19 ari mu kagari ka Bwera Nkori o mu murenge wa Kigarama. Ni mu gihe hari ibindi bice byo mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ubutegetsi bwemeje ko biguma mu kato. Bwavuze ko mu gihe bizabigaragara ko muri ibyo bice naho nta bwandu bw'icyorezo COVID-19 buzaba bukihagaragara nabyo bizakurwa mu kato. Nk'uko biri mu itangazo rya Ministeri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professeur Shyaka Anastase, biragaragara ko muri iki cyiciro imidugudu igomba kuguma mu kato myinshi nayo iri mu karere ka Kicukiro. Iyo nayo ni Kadobogo mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Mu midugudu yagumishirijweho gahunda ya guma mu rugo no kuvuga lockdown mu rurimi rw'Icyongereza, harimo na Kamabuye wo mu kagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro. Undi mudugudu wo mu karere ka Kicukiro wagumishijwe mu kato n'uwazuba nawo uri mu kagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama. Hari kandi umudugudu wa Nyenyeri mu gice cyo hepfo y'umuhanda kigizwe n'amasibo 13 yo mu kagari ka Bwera Nkori mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro. Nitangazo rya Ministeri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yibukije ndetse asaba abatuye mu bice byagumye muri kato gukomeza kubahiriza amabwiriza agenga kato. Yanibukije ko inzego z'ibanze n'iz'umutekano zigomba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza mashya. Mu gusoza itangazo rikubiyemo amabwiriza areba bimwe mu bice bigize umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali, Ministeri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professeur Shyaka Anastase yibukije abaturarwanda bose gukomeza kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19 nk'uko zagenwe inzego z'ubuzima. Yibukije kugaragayeho ibimenyetso by'iki cyorezo cyangwa akabona ubifite, yahamagara ku murongo wa telefone utishyurwa ariwo 114 washyizweho n'inzego z'ubuzima kuva icyorezo COVID-19 cyakwaduka ku butaka bw'u Rwanda. Uretse ibi bice byo mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali byashyiriweho amabwiriza mashya na Ministeri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu kwirinda icyorezo COVID-19, akarere ka Rusizi ko mu burengerazuba bw'igihugu nako kagiye kumara amezi ane mu kato ko ntacyo kavuzweho. Kugeza ubu muri iyi gahunda yaguma mu rugo ifatwa nk'idasanzwe, imirenge itanu yo mu karere ka Rusizi ariyo Kamembe, Nyakarenzo, Mururu, Gihundwe n'umurenge wa Nkombo iri mu kato. Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ishyira haya amabwiriza mashya ku batuye muri imwe mu midugudu yo mu mujyi wa Kigali. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zabaruraga abantu bose hamwe 1,252 bamaze kwandura icyorezo COVID-19, barimo 42 bashya babonetse kuri uyu wa gatanu. inzego z'ubuzima zivuga ko abantu 635 bamaze gukira icyorezo mu gihe 614 bakirwaye kugeza ubukanda w'iki cyorezo kimaze kwivuga nabo baracyari batatu. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje muri Tanzania aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryagabanyije ingano y'ibiribwa byahabwaga impunzi z'Abarundi zahungiye muri icyo gihugu kuva mu ntango zo ku kwezi. Bamwe muri izo mpunzi barakeka ko bushobora kuba ari uburyo bwo kubacyura ku ngufu. Pierre Claver niyo nkuru arakomeza.
Guhera muri uku kwezi kw'indwi, imfungurwa zihabwa impunzi z'Abarundi zahungiye mu makambi atatu yo muri Tanzania zaragabanijwe ko ibice 17%. Nk'ifu y'ibigori, umuryango w'abantu babiri wahora uhabwa ibiro 12, ubu wahawe ibiro bidashika 9 bikoreshwa mu minsi 28. N'ibindi bifungurwa nk'ubushaza, amavuta yo guteka, umunyu, ubuyi n'inkuko vyerekanwa n'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi. Zimwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Nduta zaganiriye n'ijwi ry'Amerika zivuga ko ingaruka zigiye kuba nyinshi: inzara, indwara zituruka ku gufungura nabi mu bana, hamwe rero n'abazohitamo gutahuka kubera ubukene. Abo Barundi bikeka ko ari ayandi mayeri HCR n'igihugu cazihaye indaro bakoresheje kugira ngo birukane izo mpunzi zitahuke.
Izingiaga yemwe bakabandije turagowe twebwe turiko turaraba twabonye ko ari umukenyuro mushasha mashu Tanzania yafashe bifatikanije n'u Burundi. Aha twirwa turarira tuganya na tuziyo bizoherera, turakaba dusaba amakungu ko mwo duhagurukira mukatuvugira kuko turabona kweri ko nivyo twahunze naho byaroye. Batureke kuko n'umukuza sibo badutumyeko, tubonye byahetse ivyo twari twahunze tuzokwijana. Akaba ari ivyo murakoze hamwe mwo dushikiriza kamukura.
Twebwe aha mu nkambi y'Induta urumva ko nubundi batahora baduhiza ikirengo, naho urumva ko bazigabanije, nuvuga ko ari uburyo bwo kutwirukana kugira ngo nyene twiyomore dutahe. Nuvuga nk'ubu unye nk'ivyo bahora hiruka kuduha, ngira ngo ufise nk'umuryango watuzana mu ntoki, abana baza kudupfira ko n'inzara, mudutabarize mudusabira ababishoboye iyo ngingo yo kudufata nabi batwicisha inzara ihagarare.
No mu gihugu cyo Buganda ni nk'uko ishyirahamwe HCR ryatangaje ko mu bubiko hasigayeyo imfungurwa zizoshika mu kwezi kw'icyenda gusa uno mwaka. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mikambi ya Nakivale muri icyo gihugu zisaba abafasha HCR gusubira gutanga imfashanyo ku bwazo nayo n'amayeri yo kuzitahukana ku nguvu.
Icyo kintu turaciyamirije cyane, turaciyamirije mbega none tugiye kuba abande ko UNHCR iri kiravuga yuko uburyo bwayiheranye, kandi Imana yadutabaye ntibatwicire mu gihugu cy'iwacu. Nta mpamvu yo kuza gupfira ngaha mu mahanga, barabe ingene bambaza abasanzwe bafata mu mugongo atari uko tuzopfa nk'ifu y'imigira.
Kandi turanabibona ko byaranatanguye kuko kubyo baradufashisha bagabanije, kandi tumerewe nabi, ntibaduhe bivanye n'uburyo, ahubwo ubwo buryo wa Burundi nk'uko waburundiye kuva kera.
Byaje nk'inkuru y'incamugongo kuko nta bundi buzima n'ubundi dusanzwe tumerewe nabi, abana bazodupfira mu ntoki tubabona, natwe ubwacu tumeregwe nabi ni nk'uko bazaba badutaye mu ishyamba. Hari hakiriho ibibazo byo kwigisha abana, hari hakiriho ibibazo byo kubafungurira, n'ukuri barabe basubire mu ingingo, ahubwo badufashe gusumba uko bahora badufasha, n'agafashanyo bahora baduha ko bari bakagabanije basubire baduze.
Ishyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi ryo ryose uko ribibona. Umuvugizi wa HCR muri Tanzania yabwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika kuko kugabanura imfungurwa kwatumwe n'ikiza cy'umugera wa corona. Edward Ogora mu butumwa bwanditse amenyesha ko icyo kiza cya corona cyatumye HCR rikoresha uburyo bwinshi mu gukingira impunzi. Ku kibazo cyo gushaka kwirukana impunzi, HCR riremera ko rimaze kumva ko abategetsi batandukanye ba Tanzania n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bamaze iminsi bahimiriza abantu gutahuka. Yamari ryo shirahamwe rivuga ko rishigikiye abatahuka ku gushaka kwabo, kandi kwabo rizobandanya kubaherekeza gushika mu gihugu cy'amavukiro nk'uko ryatanguye kubikora kuva mu mwaka w'2017 aha barenga gato 85,000 bamaze gutahukanwa. Ibitigiri bitangwa na HCR byerekana ko impunzi z'Abarundi zisigaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini ari hafi 390,000. Muri Tanzania niho hari nyinshi abarenga 164,000, hagakurikira igihugu cya Congo kirimwo abarenga 100,000, u Rwanda rurimwo abarenga 72,000, Ubuganda nabwo burimo abarenga gato ibihumbi 48. Haiser rivuga ko rikeneye uburyo bungana hafi miliyoni 290 y'amadolari ya Amerika yo kwitaho abo barundi bose muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020, hakaba hamaze kuboneka ayadashika n'ibice 10% vyayo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Tuve muri Tanzania twerekeza muri Congo. Impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahinga mu kigobe cya Lusenda kiri muri teritwari ya Fizi bahangayikishijwe n'ubujura bumaze iminsi bwibasira imirima yabo. Muri ibi bihe impunzi zimaze amezi atatu zidahabwa ibifungurwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Vedaste Ngabo arakomeza.
Bamwe mu mpunzi z'abarundi n'abakongomani bahangayikishije nuko bajya gusarura imyaka mu mirima yabo iri mu kigobe cya Rusenda ndetse no mu misozi yunamiye inkambi. Bagerayo bagasanga abajura baribye bimwe mu bitegwa birimo imyumbati, ibijumba, amateke ndetse n'imboga.
Bugenda narondiriye abana niyungunganya kugira ngo ndabe ko noya gupokera nayutwumbati nari azimye utuntu hari nguzije n'umubembe nsanze barasoromye abarundi bene wacu babisoroma kubera inzara. Banyibye amateke basanga bayaranduye n'imyumba zitari bwere zanga yaranduwe yose. None nge nabuzeho nshe nayo mira singira abano ndabashira umaze amezi ane sindapokera. Uko n'ukuri jere numva ntibatume badusubije badukuye canke aseri nimbe yaziye abarundi ibafise ko ukuntu yobagira ibyo bagirira uwarondere utaronde dupfuye rumwe none tugira iki? Ababyeyi tuye turi abana ba aseri, aseri yatuzanye ngaha turi mu ntara atari iwacu none tugire gute? Nibaye yiye bo tugira
ndagiye kuraba umurima w'ibijumbo nsanga wose bawumaze. Ubugira kabiri ndagiye kuraba imyimba tonda yirimye nsanga batwaye uruhande rw'imyimba ati nikibabaze nikindi ubu busuma buhaye burapfa ku bintu badahaye baradufasa ngaha. Ugenda kuraba so warimye n'utarimye basonze kumwe.
Byangandura Christian numwe mu mpunzi z'abarundi aba mwishiramwe riharanira amahoro hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiri amye yuko ubu busuma buvugwa mu mirima bushobora gukurura umwuka mubi hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiri.
Kendi baza ko imibano vraiment iragiye kuba mibi cyane, mibi gose biturutse cyane cyane ku nzara ibarizwa ngaha mu nkambi. Rero kugira umubano mubi ntutose kare kendi baza ko kimwe cyomanza gufasha ari uko boza n'imfashanyo bagafasha aba bantu kugira ngo bibe nabukebuke na mitende iboneke. Kuko aba bantu batwakiriye biranagoye ingene umuntu mwakira ukamuhindaro kugeza uno munsi ukuntu bahora bari mabo b'abakongomani bagenda mu mirima yabo bakarimo gasano ku murima uri kuramara umwaka uramaze imyaka ibiri ariko uno munsi bariko baduga bariko baza mu mirima bagasanga imirima yarandaguwe yibwe. Uretse mbere n'umubano mubi hagati y'abakongomani na twebwe impunzi n'umubano mubi hagati y'impunzi gusa bonyene uri kuraba kandi hakaba n'umubano mubi hagati y'abakongomani kuko ni mu bakongomani harimo bariko barafatwa bibye biturutse kukuba nabo baribwe agasano kasanga umurima wiwe bawibye wose nawe ntazoreke umurima wiwawe w'uwo murundi nawe uri impande yawe mwarimu hererekanije ko wimbura katusanga rere zo muhuriye niyo mu murima bafise imipanga bafise n'amacumu kuko biriko birafata inzira yaho we ugenda mu murima ugiye kuraba umurima wawe nguraba ingene umurima umeze cyangwa ugende kurarira wa murima utusanga nawe nyine kuza kwiba kwanza tanye igipanga gazazanye n'abandi bantu ugasanuka biteye ikibazo nkuko twumvise ko hari n'abazana n'amabuyi bakamanza gutera bari mu mirima kugira biruke hama basorome.
Emmanuel Ntirampeba n'umuyobozi w'urukiri impunzi z'abarundi muri iyi nkambi yemeza yuko kwiyongera k'ubu bujura kwaturutse gutinda kw'imfashanyo y'ibifungo gushiramwe rya pamu rigenera impunzi.
Ubusuma by'ukuri nta kindi buvuga ko atari uko ifungurwa zatebye kuba zoboneka cyangwa se zotangura abona ko abantu bariko barakwiza amezi atatu bataronse ifungurwa. Abo rero kuri benshi ugasanga bari babayeho kuri twa tundi baronka ahandi bakaronka ari uko bagiye gukorera abandi bantu b'abakongomani ariko ubu buzi bwapfungutse umuntu gaca usanga ntacafise ari naho arenganye ku murima yabona umurima umenga umeze neza agaca yumvira ko akobye ikigombo kimwe yoja guteka. Uyu munsi yumviye yuko ejo arahindura ugasanga noneho yagiye mu murima asoroma nk'uko umenga umurima niguyiwe ariko hanini ikibazo ni ico cuko njya zatebye kuba ziboneka kandi rero bimaze kuba ibyo ugaca usanga rero abantu benshi bagize na mutima mwe wo kuvuga ati naka wo arafisire kananje nzorome kugira nanje simve
mwomenya yuko impunzi zo muri inkambi ya Rusenda na Murongo zimaze amezi agera kuri atatu tanku ngai imfashanyo y'ibifungurwa zihabwa n'ishiramwe rya PAM aho PAM ivuga ko uku gutinda kubufasha bw'ibifungurwa kuri izi impunzi byatewe n'uburyo busha ryo shiramwe ryatangije bwo gutanga amatelefone azaza nyura mu mafaranga yo kugura ibiribwa ku mpunzi z'abarundi ziri muri Congo. Vedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Mukomeje kumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze mu makuru y'imikino. Turi mu Burundi aho igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru cyaragitwawe n'umugwi wa Musongati wo mu Ntara ya Gitega utsinze Rukinzo. Muri basketball, irushanwa ryateguwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi ryatsindiwe n'umugwi w'Urunani utsinze Dinamo. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Amanota ya 61 kuri 52 niyo umugwi w'Urunani watsinze Dinamo mu rukino rwa nyuma rwatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi mu ntumbero yo guterera amashyirahamwe ya Bujumbura na Ngozi ariko yubaka ibibuga byo kwakiriramo inkino. Aaron Kagabo amenyereza Urunani karakamwemwe ntangere kubona bashobora gutsinda umugwi wa Dinamo wari umaze igihe ubatsinda buri gihe.
Ibintu twari twiteguye kuva kera kugira ngo dushike ngaha. Nibuka ko ejo twatsinze New Star yari yaduce mu byahune mu mwaka uheze. Ibintu twari twiteguye cyane, turitegura ku buryo insinzi twaronse uno munsi ni insinzi yavuye kure mu myiteguro. Icyo navuga ni uko umugwi w'Urunani ufise abakinnyi benshi. Hamwe hamwe bavuga yuko kugira abakinnyi benshi biba ari ingorane. Mugabo mwabonye yuko kugira abakinnyi benshi bakagira imirimo zikwiye nicyo nibitse na gestion nziza mwacamo ya yuko byadufashije. Icyo navuga insinzi yavuye kwa abakinnyi benshi twari dufise umugwi wa Dinamo twabarushije ku maposte yose. Twari dufise atak poste abakinnyi bakwiye icyo niyo yari avantage mwabonye twari dufise ku buryo twakoresheje ta pression niniya ku buryo turabandanya tugira iyo pression urusha akavamo usubiye akagaruka afite izo nguvu. Icyo nabonye twari twabarushije muri rusange.
Uno mukunzi w'Urunani wewe amenyesha ko umunezero afise kubona bikura ko Dinamo atagira uko yowusigura.
Uno munsi ndi umva nezerewe cyane nezerewe kuko urumva ajya naho abantu bahora bagusinda iyo ubikuye mwabibonye na score ubikura nka kujya nyene. Ubu rero nibaza ko ari intango yo kugira tubikure rero dusubire cyagihe twabatsinda kenshi. Ubu barakoze mu twarabahaye barakoramo buri twari twabatije ubu rero twisubije ukibandagira mwabibonye jero n'ukuri nk'ubu uko ndakubwira kamushinga nawe jewe nk'ubu mfuye nocanja mwijuru kubera agatima kanje n'akababi nocanja mwijuru.
Umupira w'amaguru naho kuri uno wa gatandatu niho ku kibuga Urukundo ibuye mu Ntara ya Ngozi mu rwego rw'u Burundi haba urukino rwa nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Umugwi wa Musongati wo mu Ntara ya Gitega niwo watahukanye icyo gikombe gitanga uburenganzira bwo guseruka u Burundi mu nkino za Afrika zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo mu gutsinda Rukinzi umugwi w'igipolisi kuri za penalti 5-4 mu mwanya watekanijwe n'amategeko. Iyo migwi yose yari yanganije igitsindo kimwe ku kindi. Frank Barirengako kizigenza wa Musongati ati yo ntsinzi bari bayirendiranye igishika cinshi kandi akamenyesha ko bari biteguye bihagije.
Bo nimva neza cyane nimva neza cyane kuko ni kintu cyari kirendiranye igishika ni kintu twari twiteguye ni kintu twari twiteze ko dushobora gushika ko noneho turagishike ko n'ukuri n'umunezero umunezero ntangere umunezero udasanzwe kuri stade Urukundo Ingozi. Bo mu bisanzwe urazi ko nta finale iba nto finale abari make ikomeye kuko abari make imwe sukuvuga ngo ni make abari make ya fazale cyangwa faze retour abari make imwe n'urukino bita finale ni finale abari ukino rwa nyuma. Bo dukinya n'umugwi wa Rukinzo n'umugwi ukomeye n'umugwi wari witeguye n'umugwi ufise abakinnyi b'abahanga kweri babishoboye ariko natwe twari twiteguye bimwe bikomeye twari twiteguye bidasanzwe natwe.
Inyuma y'urwo rukino abakinnyi bigenjije neza muri iryo higanwa rirangiye barashimiwe. Tukovuga nka Jospin Shimirimana wa Egrenoa yatowe nk'umukinnyi yasumbije abandi muhinga. Onesime Rukundo wa Message Ngozi yatowe nk'umunyegori yasumbije abandi na Idimu Seremu wa Message Ngozi nyene yasumbije abandi mu gutsinda ibitsindo byinshi aho yinjije ibitsindo 19. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Nshuti muduteze amatwi hano ho dusoreje amakuru yacu yo muri iki gitondo ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Aya makuru yagiranijwe na Fasil Gabehu yawe yabagezagaho ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe.